nzamba
nzambira samirana
amakuru na parfum dasigana
Mwiriwe mwese bakunzi ba radio Inzamba hagatika kawe sanwikazi mu makuru yacu yo kuri uyu wa gatandatu turigenekerezo rya 11 Kigarama mu mwaka w'2021 nayo akabagizwe n'inkunkuru zikurikira Imyaka 6 yarumanye neza bamwe mu gwaruka go mu quartier yafashe ya mbere mu kugwanya ikiringo cha gatatu cha Petero nkuru nziza bagandaguye bunyamaswa na bamwe mu bakozi b'inzego za leta amashyirahamwe adahaniye ibyicaro bya politiki akaba anegura ingene gushika n'ubu ubutungane atawe burakubita intahe mu gahanga ubwo banabwo ni bwinshi mu bakozi bakorera ikigo ITEBU kigejwe ibyigwa byo gutororokanya ibiharuro by'ubuzima bw'igihugu bakadomo urutoki ku muyobozi w'icyo kigo ko agize iminsi abandikira makete ngo bisigure ku byo bagize iminsi bamwagiriza ku maradiyo muraza kubyumva nayo mu kigabane ku isoko cy'urunanirwa maradiyo nk'uko mubimenyere ku minsi yose ya gatandatu uyu munsi tukababwira ibijyanye n'ubwishyu bw'abanyororo byibonekeza mu mahoro yose y'igihugu ivyerekana ko agateka k'abanyororo kagihonyangwa mu Burundi kaze
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
Nasubiye kuramutsa nongera kubifuriza ikaze muri ano makuru duhera kuri no nkuru iciye ku masonga ibiziga by'abantu babiri nivyo vyatowe ku muhinga mukuru uyu wa gatanu ku ibarabara rya kabiri ku mutumba ruhagarika turi muri komine Buganda n'intara ya Cibitoke abo bantu bakaba batamenyekanye co kimwe n'icabije batowe n'abarinyi bo muri iyo micungararo aho bari bamanitse ku giti ibiziga byabo bikaba byari bifise ibikomere abajeje intwaro bakaba baciye batanga itegeko ryo guhamba ibyo biziga ubutarariye ariko bakemeza ko batanguje amatohoza imyaka 6 irarumanye abantu isinzi ataco bagira bo mu quartier iya mirije kiringo cha 3 cha Petero Nkurunziza bagandaguwe bunyamaswa hari kwigenekezo rya 11 na 12 Kigarama umwaka w'2015 biswe n'abajeje umutekano w'igihugu cy'u Burundi igisirikare cy'u Burundi cyamenyesheje ko abishwe arabarubereri bateye u Burundi ivyiyamirizwa n'ababa muri ayo makartie n'inkuru dushikizwa na Josephine Jones Nkunzimana
byose byatanguye mu ijoro ry'uwa 11 ushira uwa 12 Kigarama muri iryo joro abantu bitwaje ibigwanisho barateye amakambi ya Ngagara Buzz Iscam na Mujejuru inyuma y'umwanya utari muke abaroberi bari kwaratana mu mutwe w'abasirikare bamwe barapfuye abandi barakomereka mu bucagucagu niho abasirikare ba leta bafatikanije n'igipolisi cy'u Burundi birara mu makaritsiye yagiye imbere mu kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cyangwa nziza cyari giciye kubiri nibwirizwa shingiro aho uwo bahura wese bica muri izo karitsiye zangagara Cibitoke Mutakura Jabe na Nyakabiga nkuko abahaba babimenyesheje abasirikare barinjira mu mazu abo basanze yo bakabica na cane cane mu gwaruka abakobwa n'abakenyezi nabo bagasambanwa ku nguvu mu gatondo ko kugenekezo rya 12 ibiziga byinshi byaribonekeje mu mabarabara yo mu Nyakabiga na Musaga abasirikare n'abajejwe intwaro nibo babikura bakabijana ahantu hatazwe Gaspar Baratuza yavugira igisirikare cy'u Burundi muri ico gihe yaramenyesheje ko hafuye abateye 79 hafatwa 45 hapfa abasirikare 4 n'abapolisi 4 nyine ibyo biharuro byariyamirijwe n'abajejwe agateka kazi na muntu aho bobo bavuga ko hafuye abantu isinzi kandi mu banyagihugu bari batekanye iwabo ariko uwo muvugizi w'igipolisi akabita abagwanyi
Josephine Johnson Nkunzimana arakenuye tukiri kubijanye nubwo bwicanye nyene amashyirahamwe yigenga adahanira inyungu za politike arenga 10 aranegura ubutungane bw'u Burundi n'ubatatu burakora kugira ngo bwerekane neza ibyabaye hanyuma buhane ababikoze mu itangazo ayo mashyirahamwe yasohoye inyuma y'iyo myaka 6 iryo barariguye yasavye sentare mpuzamakungu mpana byaha CPI kubandanya amatohoza ku byabaye bitebuke ukuri kuzotinda kuja habona nk'uko bivugwa n'umushingwa manza Diodone bashyashize ari mu runani rwa washingwa manza Kavibe akaba avuga ku giti cy'aya mashyirahamwe yateye umukono kuri iryo tangazo.
Muri iri tangazo kwari kwifatanya n'iyo miryango, kwari no kwibutsa ko abarundi bacifuza yuko bamenye ibyabaye muri ico gihe, bakifuza kumenya bakoze ayo mabi, bakifuza yuko abo bantu boshengezwa bakaje imbere y'intahe bagaciribwa urubanza, kuko abo bantu b'inzira karengane barakeneye ubutungane. Nakabyo rero ko kwifatanya n'iyo miryango tuyibutsa yuko tutabibagiye igikorwa cyo kubaronderera ubutungane tukibandanya, tukanasaba kandi na sentare mpanavyamuza makungu yuko yogerageza igatanguza amatohoza nyenizina ikanashengeza abantu bakoze ayo mabi, naho bigaragara kumengo barakingiwe n'inzego za leta. Iyo myaka itandatu iheze mu gihe n'ubu iho nyangwa ry'agateka kazi na muntu rikibandanya, ishira hamwe mpuzamakungu ryari ryarashizeho umugwi w'amatohoza, aho uwo mugwi n'ubu muri uwo mwaka mu kwezi kw'icenda wemeje yuko ibyaha by'agahomera bunwa bibandanye, akagero ko gusaba yuko leta y'u Burundi kubita gashi gahagarika ivyo byaha igafata nabo bantu babikora. Ariko tukanahamagara y'abarundi yuko bomenya yuko akanyu kudahana kuzoguma gusasiwe indava bizogora na gose yuko amahoro n'umwidegembyo bisasagara Burundi. Ibyiza yuko na leta bimenya igahindura ingendo, ariko abarundi cyane cyane nibo bategerezwa kwama bibuka be n'ivyo bihe kugira ngo Burundi ntibuzosubire kubicamo. Biratangaje rero ko gushikana ubu Burundi buguma bwiyugarira ko kugira ngo ntihaze abarorerenze impuzamakungu kumbure boshobora kuja barafasha gushira habona byaba ibyo byaha byaba n'ababikora.
Uyu ari mushimo wa manza Diodone Bashira ishize mukanya turabandanya amakuru twabateguriye.
Inzamba
Pacifique Nahazwe arongo ishiramwe FOCODE amenyesha ko ababajwe n'inyifato y'abategetsi b'u Burundi kubijanye n'umuriro wahitanye bamwe mu bafungiwe mu ibohero rya Gitega kw'inkekezo ryandwi za kuno kwezi. Abo bategetsi bavuze ko hapfuye 38 abandi 69 barakomereka muri uwo muriro, ariko ayandi makuru yemeza ko ibitigiri atari byo na gato. Warongo ishiramwe FOCODE habona ko abatanze ibyo bitigiri bari kuvuga n'amazina y'abahitanywe n'umuriro, bakongera bakavuga n'igitigiri cy'abaharokokeye kugira ngo impari kubahasize ubuzima zihere. Kurikira Pacifique nini nahazwe.
Leta yerekanye ibitigiri by'abasigaye muri iryo bohero, iyo nyene iyo bihejeje impari ziriho muri kino gihe, impari zerekeye ibitigiri by'ukuri by'abahitanywe n'uwo mucanwa, kuko ubonye bariho ucubona abagiye uko bangana. Ica kabiri, leta iratangaje kubana itavuga iyo yasize ibiziga by'abahitanywe n'uwo mucano. Iyo nyene yarahojeje imiryango yabuze. Iyo miryango yabuze nyinshi ntiyiyizi kuko ntiyabwiwe ko ababo batakiriho. Leta ntiyigeze irondera kumenya neza kumbure abapfuye baribo. Leta ntiyigeze ivugana n'imiryango ngo yabwire ko abuze ababo hageze kuza kubashinga. Amakuru menshi avuga ko abitavye Imana bagiye gushingurwa mu ijoro mu kinyegero. Ibyo babitangaje ko leta yohoza imiryango ikongera igasogota iyo miryango mu kutabereka ababo bari bitavye Imana. Nicyo gituma ngaha ikintu cya mbere cyihuta ari uko leta yumva mu gacerera ikavuga iyo yasize ibiziga bya bitavye Imana. Cye mwiyumvira namwe, umuntu yari mu munyororo yarawurangije amaze amezi yarahejeje bakaba baramwankiye gusohoka, umucyamu ukaca umusanga yukamuturira agapfa kubera ko abateza kumutabara bataje kumutabara, leta ikacifata ikiziga ciwe ikagenda kugihamba mu kinyegero itavuganye n'umuryango. Ni mwibaze ibintu iyo leta yo nyene iriko irikorera.
Pacifique Ninazwe aravuga kandi n'amazina y'abanyonyi w'umugambwe CNR wa Gatongwasa bahitanywe n'uyo muriro kandi batari bwacirigwe urubanza. Ni Jeremy Irampaye yari umuyobozi wa lise communale Nyamazi Donatien n'ibitanga munyamabanga kuri Ecofonkondo muri komine Nyarusange y'intara y'Itega na George Neturuye bose bafashwe hagati y'umwaka 2017 na 2018 n'ubunyene. Dukurikire Pacifique nini nahazwe.
Aba bose bafashwe inyuma yaho muri komine Nyarusange hari umutama yishwe mwijoro yishwe ni grenade umutama yitwa Yakobo Bukobero akaba n'umubyeyi w'umugwiza tunga akomeye cyane muri Saint-Défte de mu ntara ya Gitega yitwa Vénérant Kazohera. Uyu mutama igihe yishwe gucyo haciye haba uruhigi rudasanzwe ku banywanyi ba FNL y'icyo gihe FNL ishami rya Gatongwasa aho higeze gufatwa abantu bashika ku rugero rw'abantu 70. Umuntu wese akomeye yari afite akazi ka leta cyangwa akaba akomeye mu nzego z'umugambwe FNL muri komine Nyarusange muri icyo gihe yararondewe kugira ngo apfungwe muri komine Nyarusange muri icyo gihe. Ni gucyo rero bano bantu batatu bari barafashwe mu gufatwa hamwe wasanga bahamagarwa n'abarongoye, umuntu agasanga ahamagawe na musitanteri, uwundi ahamagawe na direkiteri w'ishure, uwundi ahamagawe n'umugenzi, aho hose bakaca bafatwa n'iperereza mu ntara ya Gitega. Bamaze gufatwa bagapfungwa mu butungane ntihigire haboneka neza ibintu byerekana ko abantu afise uruhara muri iryo gandagogwa. Urubanza rwabo benshi rwari rugeze muri gasamburamanza muri sentare ntahinyuzwa, ariko naho nyene dosiye yabo yari yaranyegejwe abagiye kwiraba irondera bakayibura kumbure kubera ko bagira bati hamwe bohurana abo bantu bohava bezwa. Bari bamaze rero iyo myaka yose bari muri uwo munyororo batatu muri aba baturiwe n'uyu mucanwa wahitanye iryo bohero.
Nane babwiye mu ntango zano makuru abakozi b'igisata Eastbook ijeje gutororokanya ibiharuro bifasha kugira ngo hatunganywe imigambi y'igihugu baraduma ko urutoki umuyobozi mukuru w'icyo gisata ko ariko arabatera ubwoba yirukana abakozi abandikira makete atisunze amategeko ngo bisigure kuvyo bamaze iminsi bashikiriza ku maradiyo kuvyerekeye amanyanga akora. Abakozi bamenyesha ko ibikorwa byose biriko bibera mu gihugu usanga ku ntonde zose uyo muyobozi ariko akabironkera amafaranga ku munsi kandi atariyo ari abari muri ibyo bikorwa nabo bagahabwa amafaranga atangana. Ni inkuru tubaza Beni Axela Kana.
Abakozi bo mu gisata Istebu bamenyesha ko bariko batega ubwoba kubera ibibazo biraba akazi kabo bashikirije. Umuyobozi w'icyo gisata Janine Niyukuri ariko aratera ubwoba abo bakozi arongoye kubera ibyo bariko barashira habona ku byerekeye akarenganyo mu kazi bajejwe.
Ubu hariko harakorwa iterabwoba no kwiruka abakozi ku buryo budasanzwe, aho umuyobozi akaba ari nawe yarajejwe icyo gikorwa yitwa Niyukuri Janine yirirwa ayiruka ku bakozi bamaze amanga explication. Ibyo byose bikaba bitisunze amategeko kuko abakozi bategereza kumenyeshwa uburyo akora iyo ankete nk'uko babisabye kuva mu ntango, ariko ntibigira bamenyeshwa ariko nicyo dutangaje.
Ibikorwa byose biriko bibera mu gihugu mu gisata Istebu ku bijanye no gutororokanya ibiharuro usanga ku ntonde zose uyo muyobozi ariko akabironkera amafaranga ku munsi kandi atari yari. Abari muri ibyo bikorwa nabo bagahabwa amafaranga atangana. Twarondeye umuyobozi mukuru w'icyo gisata cyo muri Istebu Janine Niyukuri avugwa agira icyo ashikirije. Turamukena.
Arakoze na Beni Axela Kana. Ubu ni wa mwanya w'ikigabane ku isoko mu gihe haraye hahimbajwe umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka kazi na muntu ku isi. Agateka k'abanyororo karacabangamiwe mu Burundi. Mu kigabane ku isoko cuno munsi tubabwira ibijanye n'igitigiri kirenze urugero c'abanyororo bari mu mabohero y'u Burundi. Emire Nibasumba.
Ku isoko. Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Bararenga 12,000 abantu bafungiwe mu mabohero atandukanye ari mu Burundi kubwo ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe APRODH. Iryo shyirahamwe riharanira agateka kazi na muntu n'akabafungwa rimenyesha ko ayo mabohero mu bisanzwe yari afise ubushobozi bwo kwakira icya gatatu gusa cyabo bafungwa. None byogenda gute kugira ngo ibitigiri by'abafungwa muri ayo mabohero bigabanuke? Nicyo kibazo tugerageza kwishura mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 11 Kigarama mu 2021. Muri kumwe na Emile Nibasumba. kaja mu kiganiro cy'urunani rw'ibimenyesha makuru RPA Inzamba na Renaissance mu mabohero atandukanye y'igihugu abafungwa barenga 12,000 hamwe hamwe igitsigiri gisabwa usanga cyigwije na kane canke na gatanu. Vanessa Muhiteka wa Radio Inzamba yakijya nino ibiri mu cyegeranyo cishira hamwe apodehash ku bitigiri by'abafungwa.
Kubusozi bwo kwakira abafungwa bangana 4,494 bitegekanyijwe mu ibohero 11 hamwe n'ibigo bibiri bifungwamo abana gushika ku igenekerezo rya 2026 munyonyo uyu mwaka. Habarizwamo abanyororo bagiye ku 12,878 hamwe n'inzu ya zigera ku 124 bikaba biri mu cegeranyo c'ishirahamwe riharanira agateka k'abanyororo APRODH. Iyo shiri hamwe bitanga akarorero ku mabohero ya Mihimba i Bujumbura aho habarizwa abafungwa 4,631 ku bushobozi bwo kwakira abafungwa 8. Ibohero ryo mu rya Muramvya ryarimwo abafungwa 8,848 mu gihe rigenewe kwakira abashika ku 100. Ibohero rya Gitega ryarangwamwo abanyororo 1,525 ngiye gategerezwa kwakira abaterenga 400. Ibihero ry'abagabo ingozi gushika mu mpera z'ukwezi kwa munyonyo ryarimwo abanyororo 1,717 mu gihe ryubakiwe abaterenga 400. Nko mu ibohero ryo mu ntara ya Rutana habarizwamo abafungwa 562 ku bantu 350 bategekanyijwe muri iryo bohero mu gihe mu ibohero ryo mu ntara ya Ruyigi ryarimwo abanyororo 971 mu gihe rigenewe abanyororo 300. Ibohero ry'i Buranza naryo ryarimo abafungwa 532 mu gihe ryubakiwe abafungwa 100. Ibitigiri by'abafungwa byerekana ko amabohero yo mu gihugu yarengewe ku rugero rurenga 100%, uretse ibigo bibiri bafungwamwo abana byo mu Ruyigi na Rumonge hamwe n'ibohero ry'abakenyezi ingozi. Mu mabuhiro yose abari bafunzwe bataracibwa imanza bangana 6,655 naye baciwe imanza bari 6,623.
Kuri mikro ya bagenzi bacu ba Television Renaissance urongo ishirahamwe gita hagateka kazi na muntu n'akabafungwa APODH Pierre Claver Mbonima aravuga ibyo abona byokogwa kugira ngo yongora nihere
umushikanganje w'ubutungane nayitegeranyo umukuru w'igihugu amubwire ibyo kogwa abanyewe babaye kure kuko na kalisi benshi bapfungi ibyaha byotuma kwa munyoro ubuhonye ni hari abanyororo baheze iminyororo yabo baciriye imanza batararekurwa bamwe bamara twandikira akayitwa amatuvugana hanyuma mbere hari igihe barashingwa manda bagenda kubafasha ariko ugasanga ubutungane ntibubohereje canke abayobozi b'amabohero ntibabohereje bagaca babwira ati bizodose twe nitwozikora kubu naho bahejeje umunyoro ngo genda mu baze procureur general procureur ntatanga inyishu hanyuma bariho abanyoro benshi baciriye imanza bamaze gukora ica kane cy'umunyoro kandi bigendeje neza nk'abo bantu bose itegeko ribarekura yuko ngo bagire ikigongo bagataha hanyuma umunyoro usigaye bakawukorera muhira kuko bigendeje nabi bashobora kubafata bakagarukana. Ibyo byose n'ibintu byotuma igitigi cy'abanyoro kigabanuka hari abafungiye ibyaha bito bito nk'ejo bundi igihe umukuru w'igihugu we barizashimiye yabigize mbere no kuri inkunzi z'ababigira mugabo nuko baca bihindukita ntibabikore uko byatezwa gukorwa ugasanga batanze batezwa gucaha nk'abantu bapfunzwe n'ibyaha bidahanishwa iminyoro irenga imyaka 5 n'ibyaha bito bito bashobora kumubwira bati wowe turakurekuye taha hanyuma uzozuyabo ntaha canke abaciye abamaze gukatirwa nk'imyaka 5 canke cumi bamaze gukora imyaka 2 canke 3 abo bashobora kubarekura. Murazi ko hariho abanyoro bapfungirwa ku mahema y'intara zabo bavamwo abacamanza bakagenda muri iyo ntara bakamarayo nk'indwi yose bariko baraca imanza bafashe ubutungane nk'ikigwanisho cyabo kugira bahashe abo batavuga rumwe canke bahashe abo bagira bati ngo baratugiriye nabi reka natwe tubihoye babihoze umunyoro babicishije kuwacha manza bali chisize mbutungane
gushika kwa mirongi vili narimwe mnyonyo uunga kanyene uibi humbi vili na mirongi vili narimwe ishira amwe apodehash gereka nako hari hawa fungwa varengi vihumbu munani vari varenze kubitigiri amabohero ya tegerezwa kwa kira akabari nongaha tugarukirije ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa 11 kigarama mu 2021 mwari kumwe na Emile Niwasumba naho ubuta
cyari kiganiro ku isoko
arakoze Emile Niwasumba mu gusozera no makuru tubabwire amakuru yanditswe n'ibinyamakuru ku Burundi ayino musi tukaza kuyasomegwa na George Nimenya.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Ndaha ikaze nshuti bagenzi, amakuru yanditswe n'imenyesha makuru tuyahere mu bijanye na politike. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyandika kuri basoma mbike ba President Evariste Ndayishimiye. Benshi muri abo n'abasoda bahuriye mu ishamba nyuma y'urupfu rwa Amerika na Daye. Mugimbo kimwe n'amajana 1993 bose basa n'abanganya imyaka ngo yiyegereje abo bahoranye ku rugamba kugira simbataza intwaro yiwe abo nabo ni Prime Niyongabo arongoye ibiro bikuru by'intwara miheto yavutse mugimbo kimwe n'amajana 1970 hafi yaho Ndayishimiye yavuka yavuye muri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'ubutunzi aja mu ishamba ico gihe ubucuti bwiwe na Evariste Ndayishimiye bwarakomeye kubujyo Ndayishimiye ariwe yamuhagarariye ku rubanza rw'ubugeni. Gabriel Nizigama nawe ajejwe ibiro vya gisivile mu biro by'umukuru w'igihugu nawe nyene yavutse mu 1970 hafi yaho Ndayishimiye avuka kandi ngabuba bafitaniye n'ubucuti. Yagiye mu ishamba mu 1995 ajana n'umwigisha wiwe yamwigisha ico gihe muri kaminuza Petero Nkurunziza. Gabriel Nizigama ntigeze ashigikira ivyimviro vya Guillaume Bunyeni umushikiranganji wa mbere kuburyo yanse nuko aja muri leta yiwe. Uwa gatatu muri basoma mbike ni Gerevaze Ndirakobuca arongoye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati umutekano n'iterambere nawe nyene akaba yavutse mu gihe 1970. Kuri urwo rutonde ariko Albert Shingiro umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu Domiciano ndiyo kubwayo arongoye ubushikiranganji bw'ikigega ca leta Reveriano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD hamwe na Gerevaze Ndabirabe arongoye inama nshingamateka. Tuve muri politike tuje mu mabi afatiye ku gitsina aho SOS Media candika ku mupatiri hamwe n'umusitanteri bafungiwe mu ibohero rikuru rya Ngozi bagirizwa gushurashuza umwana. Emeri Kwizera umupatiri yahoze arongoye paruwase ya Mubuga muri komine Muruta mu ntara ya Kayanza hamwe na Rambere Nduwimana musitanteri wa komine Muhanga muri iyo ntara nyene bapfunzwe kuva kuwa gatatu w'inondwi. Mu gihe uwo mupatiri yaramaze indwi zibiri afunzwe icamaso parke isubiramo imanza ya Ngozi yasanze ivyo yagirizwa bifise ifatiro ishifata ingingo yo kumushira mu buroko akaba yaswe kugandagura uwo yari yateye inda. Rambere Nduwimana musitanteri wa komine Muhanga yagirizwa na parke yo mu Kayanza gushurashuza umukozi wiwe w'imyaka 17. Umunywanyi w'umugambwe CNDD yaranarongoye igisata c'indero mu ntara ya Kayanza. Ikinyesha makuru SOS Media kikavuga ko nawo nyene yashurashuza abanyeshure ariko rero ngo abategetsi baba bariko barashaka kumufunguza. Karibu RDC vyandikwa n'ikinyesha makuru iwacu kwinjizwa rya Republika iharanira demokrasi ya Kongo mu ishyirahamwe ry'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko ririko riratungana buke buke. Ico gihugu kigira kabiri mu bunini muri Afrika kirafise ibyo kirata bituma ibindi bihugu bishaka kuciyegereza. Gisangiye imbibe n'ibihugu bitanu biri muri uwo muryango ivyo navyo bikaba ari Tanzania, Uburundi, Rwanda, Ubugande hamwe na Sudani y'Epfo. Ico gihugu kizwi cyane kubera ubutunzi gifise mu butaka, amashamba hamwe n'amazi menshi. Ikindi ico tuma abanyamitahe baciyegereza nuko gifise abantu benshi baharugwa ku miliyoni 89. Ariko rero umutekano muke urangwa mu buseruko bw'ico gihugu ni ntaba mikomeye imigwi igwana muri ico gihugu niyo hanze ibarizwa muri ako gace izotuma bigorana ko cinjiranya kwinjira. Ariyo niho wagarukiye amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru mwari kumwe na jewe George Nimenya mugire weekend nziza naho ubutaha.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Arakoze George Nimenya ni nonga duciye dusozera no makuru twabateguriye. Nakoze mwebwe mwese mwakurikiye bakoze bagenzanje bafashije kuyegeranya pafe mudasigana nkamara bifurije kugira amahoro iwanyu no mubanyu naho utaha.